VOA. Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese, turi kumwe kuri uno munsi wa gatatu, itariki 28 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2016. Muri kumwe na Oriane Tangishaka no muri studio Indwi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Gusabikanya no guhindura ibyumviro kuri bamwe bashaka guhimbaza iminsi mikuru yo kurangiza umwaka hakoreshejwe uburyo bwinshi cyane bifise akamaro ntangere mu gukomeza umunezero, urukundo n'ubumwe ku buzima bw'imiryango mu Burundi. Ibyo nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri sanga ku cyuyu munsi. Mbega mutegekanya guhimbaza bunane mute? Muriteguriye gusabikanya n'inshuti n'abagenzi muri ibi bihe bigizwe n'ubukene ku batari bake mu gihugu. Mugenzi wacu Aloise Bigirimana abanza duhe incamake y'amakuru avugwa ku Burundi mbere yuko tuja mu kiganiro muri isanga.
Urakoze Oriana, ndamutse n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika. Inama nshinga amateka y'u Burundi yemeje kuri uyu munsi wa gatatu integuro y'itegeko rigenga amashirahamwe adaharanira inyungu za politike. Kuri telefone turi kumwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka yakubitiye ku ngoro y'amakoraniro yo mu Kigobe. Evariste, mwiriwe.
Mwiriwe neza Aloise.
Wo tubwira bishasha biri muri iryo tegeko kugereranije n'iryahora?
Bishasha muri iryo tegeko nuko rimaze kuja mu ngiro umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu azi wafise ububasha atabanjije guca mu bushikiranganje bw'ubutungane nkuko byari mu itegeko rya kera, agafuta ishirahamwe runaka ritari kuri rubahiriza amategeko agenga amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki n'adaharanira inyungu z'ubudandaji. Icya kabiri umuntu yovuga nuko atashirahamwe na rimwe uburyo kwitirwa umuntu bimwe bita association ni personnel ekabiri iryo tegeko riranabuza yuko mwishira hamwe harunda namwo riba riri mu minwe y'abantu bagize umuryango umwe bafite icyo bafana mu muryango. Ikindi umuntu atokwibagira nuko ayo mashira hamwe yigenga ategerezwa gucisha amafaranga y'amadevize arahabwa na mashira hamwe bamakungu, ni ukuvuga kuyacisha mu kigega cya Leta y'u Burundi mu Banki Nkuru y'Igihugu bakugurura konte, kandi ko badategerezwa gutora amafaranga muri ayo mafaranga y'agaciro, bazotora amafaranga mu mafaranga y'u Burundi.
None we wari muri iyo nama, ibyiyumviro bitandukanye byashikirijwe n'abashingamateka byari nk'ibi?
Ibyumviro byashikirijwe n'abashingamateka batandukanye na cyane cyane ku ngingo ya 88 y'iryo tegeko rishasha ryemejwe n'inama nshingamateka. Iyo ngingo ya 88 ikaba ivuga ibihano byohabwa amashirahamwe atazokwigenza neza. Aha twovuga nk'ibijyanye n'amafaranga y'agaciro cyavuzwe cyane, aho abashingamateka babajije ko muri ino minsi hari abantu barenga imbibi bakaja mu bihugu by'u Rwanda, Congo na Tanzania gutora amafaranga y'agaciro bakayinjiza mu gihugu. Aho rero umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu yagarutse ko Leta y'u Burundi iryo tegeko rimaze gutegwa ku mukono n'umukuru w'igihugu, bazoca basaba abajejwe imbibe z'u Burundi, gipolisi kiraba imbibe n'ibirere, ko boza barasuzuma neza abo bantu bicisha mu kinywabi bagatora amafaranga y'amadevize mu bihugu bibanyi. Aho ni mu gihe Aloise gushika ino munsi haba kuri bwabo ihinga ngurukana mu bumenyi bwa Western umurundi arungikiwe amafaranga avuye hanze ayatora mu mabanki y'ubudandaji ngingo yafashwe ni banki nkuru y'igihugu ko bateze kuyatora amafaranga y'amarundi. Ari nacyo gituma rero abarundi bamwe baca bikora ku mabanki ari mu bihugu bibanyi kugira ngo batore amafaranga mu madolari.
Urakoze, bandanye dutunganiriza iyo nkuru ni mukanya.
Urakoze cyane Aloise. Radijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubonaho rero ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga tubashikiriza buri munsi.
Muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Jende mkitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radijwi rya Amerika rero isamiraniri Washington DC muri aka kanya muri studio indwi muri kumwe na Oriane Tangishaka. Muri imisi yo gusozera umwaka ijwi rya Amerika ririfatanya n'abanywanyi baryo ndetse n'abandi bose batwumva buri munsi mbega mwiteguriye guhimbaza bunane mute. Gusabikanya no guhindura ibyumviro kuri bamwe bipfuza guhimbaza iminsi mikuru yo gusozera umwaka koresheje uburyo bwinshi bifisa kamaro ntangere mu gukomeza umunezero urukundo n'ubumwe ku buzima bw'imiryango mu Burundi. Iyo ni intumbero ishizwe imbere yashizwe imbere n'abayobozi bishyirahamwe Tubiyage ryo mu Burundi. Iryo shyirahamwe rijejwe gutegura inkino zijanye n'imibereho y'abantu ribicishije mu nkino. Izo nkino zitegurwa n'ishyirahamwe Tubiyage zishimika ku kugumya imico kama y'u Burundi. Mbega muriteguriye gusabikanya n'inshuti n'abagenzi muri ibi bihe bigizwe n'ubukene butari buke kuri bake kuri kubatari benshi. Murantunga, mbega muriteguriye guhimbaza ubunane musabikanya muri ibi bihe bigizwe n'ubukene kubatari bake. Nivyo tujye kuganira mu kiganiro muri sanga 10 umunsi wa gatatu. Mu bisanzwe kuri uyu munsi tubashikiriza ikiganiro cerekeye amagara y'abantu, ariko turizera neza ko guhimbaza ari mu byo twokora mu kwitwararika amagara y'abantu. Kazi rero mwese mushikiriza ibazo n'ivyumviro ku kiganiro cy'uyu munsi. Rero tujye mu kiganiro cyacu twakira abatumire, ariko mbere yaho tubashikiriza bimwe mu byo abanywanyi n'abakunzi biradijwe mu Amerika mu bice bitandukanye by'u Burundi bashikiriza. Bavuga ko inzara n'ubukene ataragaseseshwa mu rumuri ku banyagihugu muri komine ya Kanyosha. Abaganiriye na mugenzi wacu Variste Nzikubanyanka mbere ya Noeli bamubwiye ko ubukene bubugarije tubatega amatwe.
Turi ku mutumba wa Kavumu agacibiri gweza muri komine Kanyosha zone Muyira, aho dusanze abanyagihugu bari hafi y'agasoko kaho bita Mugweza. Mushinga nta tugusanze hano hafi isoko bita gute?
Nitwani zima sabatore haya makayi nkabari mu danza ngaha mu kuri agasoko ka Gweza.
Uhije yeje muhimbaza umunsi mukuru wa Noeli, mbega wewe umunsi mukuru wa Noeli witeguriye gute ubuntu zo uhimbaza?
Ukuntu twiteguye umunsi mukuru wa Noeli mu byukuri nta kuntu tuvyitegure, kuko biragaragara neza ko inzara ni nyinshi kandi bitaye ko ibintu byaraduze bisiro. Nico gituma ntuvuga ko ari ukuntu twiteguye umunsi mukuru wa Noeli.
Wowe ushatse kuvuga yuko rero uko mwawuhimbaza nk'imbere y'amagume ubunye atari ko muhimbaza?
Namba na gatoyi siko tuhimbaza, ahubwo uho byarunyutse. Mbere ubunye twiteguriye kuryama mu nzu twitswa n'inzara gusa, hanyuma igisigaye mu byukuri twosaba ubutegetsi buturongoye kubwo garukira abene gihugu kubujyo adasaba kwitwa n'inzara.
Hano Mugweza ndahakuye kandi n'abakenyezi, mufasoni nawe witwa gute?
Nitwa Sinzigwa ni Mwadriene, mbaga hanyene ku mutumba wa Kavumu agacimbiri Gweza.
Hirya y'ejo duhimbaza umunsi mukuru wa Noeli, mbega wewe mu muryango ibibondo n'umufasha wawe mu byiteguriye gute?
Aye ntako twiteguriye uwo munsi mukuru wa Noeli, kuko ibintu byarazimvye umuceri wanyu mu kugwa 2000 biharage ikiro biharage vya nyuma kirundo igugwa 2000 imishahara ntabwo yaduze, ariko ntidushobora gukwiza ngo dusume ngo hama duheze turimbaze umunsi mukuru wa Noeli. Tuhimbaje umunsi mukuru wa Noeli muri ayo mahera duhembwa ntibyokunda. Je nsanzwe ndi umwigisha, ntibyokunda ko twiginana mu bana mu bibondo n'umuryango ukwezi kose twosha dufa.
None mu gihe abandi bazoba banezerewe mwebwe muzosha muvifata mu gute?
Twebwe kubera ko dusenga Imana tuzobyuka tujye gushimira Imana yaturamukije, hama tuvuyeyo tugaruke muhira tunywa amazi tujye uko twateguye hama tujyame.
Aho hambere hahise hano na cyane cyane muri zone Muyira baravuga bati ha 10 nka 70 uti rero ubu nta bucocu ikibaho nta kanyama nta kaboga.
ibyo ntibikibaho naho bobaga ngira zo bakankinga zitatu nazo nyene ngira zizana makuko abantu barakenye hagera uno munsi ibiharage byeze ariko uno munsi uruzi barangurugwatse gugongereye igisibe numukubi ntuzoboneka nico gituma n'agafaranga ho kugurizo nyama ntikazoboneka uzoba na yakaronse azoshima imana
yego wowe uzoburi muri babandi bavuga bati Noeli yasibye
oya Noeli ntisiba kuko ku munsi mukuru wa Noeli twibuka ivuka ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo
hano kandi ku mugacimbirigweza hafi ya gasoko ndabona ubundi mukenyezi mufasoni weho utwa gute
yewe nitwangeza ha Emmanuel
za Emmanuelina hijya ejo ni Noeli uzoyihimbaza
tukayihimbaza tudukenye turashonje Hacho tuzoronka tuyihimbazako hajewe nahora ndandazirengarenga nkazijyana zanye niza bitanu ariko raba nazizanye kuva mu gitondo gushikiye isaha nta nibihumbi bibiri ndadandaza ariko kare nahora ndandaza niza mirongo ibiri zikarara ziheze wumva nzobasha kugaburira umunsi mukuru abana ngo nuwa Noeli uyano gushira umukanda mu nda nyene hama tujyame dushime Imana tuvuge ati Imana urakoze nitwabona bukeye
none ku munsi mukuru wa Noeli muzokora iki
tuzokora iki tuzoshima neko dushitse kuri uwo munsi mukuru wa Noel ariko kare iminsi mikuru yaho rishika tukagurira umucera abana tukagugura amafanta tukaguranye n'utwabana bafungura natwebwe tukanezerwa
nagahuzu gashasha
nagahuzu gashasha abana ugasanga bambaye neza
hano kandi huwasoka gweza ndabona hariho umusore umusore utogote
Jeni twashimira Imana Claude
shimira Imana Claude hijya ejo ku Noeli uzambara gahuzu gakameshe kagoroye neza uhimbaza Noeli
kukambara kamese byari byiza gusa nuko nzo havambura n'isabune
arakoze Evariste Nzikobanya nka mugenzi wacu mu Burundi yagerageje kuganira na bamwe bariko baritegurira gusozera uyu mwaka nkuko muvyumvise rero harabatari bake bafise amakenga y'uburyo bariko bararangiza uyu mwaka yamara nubwo biruko gusabikanya kimwe no guhindura ivyumviro kuri bamwe bipfuza guhimbaza iminsi mikuru yo kurangiza umwaka hakoreshejwe uburyo bwinshi hakoreshejwe uburyo bwinshi nibi si byiza ku mutekano mu rukundo n'ubumwe mu kibano umutumire wacu rero tugiye kuganira kuri iki kibazo ni Nzoji Bwami Michelange arongoye ishira hamwe tubiyage rijejo gutegura inkino zijanye n'imibereho y'abantu ribicishije mu nkino ico bita théâtre mu rurimi rw'igifaransa izo nkino za tubiyage zishimika ku mico kama y'u Burundi mushinga ntahe Nzoji Bwami Michelange ndabaramukije ndabaye kaze mu kiganiro muri sanga cyo umunsi
namahoro murakoze
turabashimiye cyane turumva ko nkuko mwabitubwiye mbere ko dutangura ikiganiro ko muri mu rugendo mu manuka ibujumbura ariko turizera ko amatelefone aza kudukundira tukayaga gato kuri iki kibazo none mushinga ntahe Nzoji Bwami muri ibi bihe byo gusozera umwaka batari bake bafise icyo umuntu yo kwita pression nyinshi canke uburemere bw'uburyo bahimbaza iminsi mikuru yo kurangiza umwaka nkishira hamwe rishimika cyane ku kuguma mu mico kama y'igihugu n'inyifato nziza mu kibano muhanura ikimiryango kugira ngo babandanye iminsi mikuru mu rukundo mu bumwe no mu munezero ntangere
mu bisanzwe nk'uko mwabivuze ubukene bwarabaye bwinshi nta muntu n'umwe yovuga yuko atabibona uko burabonekera muri byinshi mu ngene ibintu byaduze ingene abantu batakironka aho bakuru uburyo nk'uko bahoraho bukora kera ama rero twebwe icyo tugenda duhanura abantu twabwira tuti mu bisanzwe umunsi mukuru ni umunsi nk'iyindi gusa nuko baba uhaye izina bakavuga ati nk'ubu umunsi mukuru wa Noeli twibuka ivuka ry'umukama wacu Yesu Kristo mugabo so umunsi si abavutse hanyuma kandi ni umunsi mukuru ujyanye n'iby'umutima so umunsi mukuru uko abantu baca bavuga ngo tuzorondera amafaranga tuzorya tuzonywa nk'uko twaratubwira kera ibintu bikimeze neza rero nkabona yuko nkabo twagiye turaganira imbere ko iminsi mikuru iba aho ngeze amaso twarabona ko bose bategera yuko umunsi mukuru utoba inkomoko yo kongereza ubukene mu bindi mu bundi ariko wowe umunsi uko abantu bumva akanyamuneza ko kwibuka icyo kintu cyiza cyo bacarabaye mu kujya gusenga bakaririmba kumbure bakaduza ibi gusumba uko bahora bakongereza umunezero mu gusenga hanyuma kumbure bakaraba ikindi kintu gishasha bakora batahora bakora ariko kidasaba uburyo bwinshi nuba nk'akarorero kerekana yuko abantu benshi babitegereye nk'ubu twe ku munsi mukuru wa Noheli narabwiye abana nti habaje abana bakuze babiswa bwitibura no burahari no kuzamu munyafindi cyakimeze nka kera ngo nkaje abana bato bato bakiri muri za maternelle zande abo niho babwira ubukene ko ubaguriye n'imbombo igisuguti babona ati uno munsi ndanezerewe banguriye ibisuguti ko nibabibagurira imisi yose hanyuma icyo twashowe nko kugira twewe twihereye ko twabwiye abana ati kondoheri rero tuzoja mu misa muririmbe neza muririmbe izirimbo za Noheli kaba tuvuye kuririmba tuzogenda kuri Tanganyika turabe ikiyaga hanyuma dutembere turabe ku mure gishasha tubashikane yahurwa Burundi na Congo bigabane bigabihanira urubibe abana nkawe urumva icyo ni ikintu kinezere yashomba ati tuzoza kuraba Burundi na Congo bigabanira icyo ni ikintu batari bamenyereye gishaka ibikintu kijya mu munezero bwo kidasaba uburyo bwinshi hanyuma icyo nabonye nuko rero tuvuye gutembereza abana abantu ku rwego rwa Congo no Burundi twaciye kwita Tanganyika twasanze abantu benshi cyane bariko bamwe bikumbagaza mu mucanga abandi biterera mu mazi nk'abana bakina ariko atamuntu n'umwe ariko arafata ikintu warashobora kubona nk'abantu hirya nk'imigwi nk'imike mike yicaye ku mameza abandi biryoherewe bariko barakina umupira abandi batamba abandi biyorera ku amazi ariko ukabona neza ko banezerewe nabo nyirayo ikintu bahinduye mugabo batari ko bakoresha ibintu bisaba uburyo jyewe no kugira ko dutashe nk'aho imbere ko dushika muhira twashyize twicara ahantu abana bamwe ifana imwe imwe nanjye namwe ikiheri kimwe barabona ati ko ke twari ku Noheli ariko nta buryo twakwishyira ngo twabura dukora twabona ko abantu benshi bamaze kubibwira kandi abantu bari kuraganira banabivugana ati siwo mwanya w'uko abantu boza baratanga uburyo bari bafise ejo mu kwezi kwa mbere azusa Minervale abana bazaba bakeneye ingene basubira ku ishuri hari nko hasi baduga ruguru bazaba bakeneye itike none twagenda twagira iminsi mikuru hanyuma ugasanga abana barabirukanye ngo ntibaruse Minervale mu kwezi kwa mbere wumva tuzosubira tukaca mu gahinda kuko twagize umunsi mukuru tubyita rero kujya mu gahinda ku ngene wagize umunsi mukuru ubwo ntiwari ukunezerwa kuko nta kintu kinezerewe wongera ngo kigushyire mu gahinda izo rero nibaza ko abantu benshi ariko babitegera turazi inyifato basigaye bagira muri iyi minsi mikuru
n'akarorero keza cyane rwose murakoze cyane mushinga ntahe inzoji bwami kuri ico kibazo nyine cy'uturorero twivyo kogwa mu gusabikanya n'abandi muri iki gihe no kugerageza kudakoresha amafaranga menshi navuganye ku munsi wa gatanu mu ndwi heze n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Denise Nkurunziza ndamubaza ico afise ashikiriza abugarijwe n'ubukene n'inzara muri iki gihe mu nyishu yatanze yarashikirije uturorero tutari duke abantu bashobora gukorera ko tumutega amatwi ivyo yashikirije hari ibibazo vy'ubukene n'inzara ku batari bake mu gihugu bobo ijambo mubashikiriza muri iki gihe n'irihe hari ico mwofasha bamwe bamwe nk'uko mpora mubikora mu bindi bihe
ko ijambo fise mu byo kubasaba ngo bihangane kuko ibihe nk'ibi harakunda kuba hari inzara kubera utanga imirima itarera so uyu mwaka gusa n'iyindi myaka hari igihe tuba turi imbere ko imirima yera usanga benshi bafite ubukene rero nabasaba ngo bihangane hanyuma ibyo bafite babisangire kuko usanga twese tutanganya hari abashobora kuba barabitse basangire n'abadafite byose tubisangire mu rukundo no mu mahoro jyewe ubwanjye icyo ndiko ndakora niko ngendera impfubyi kugira ngo dusangire Noweli dusangire na Bonane kuko kuvuga ngo ko ngurahimba ko ngo wagize Noweli hariho impfubyishwa n'inzara hafi akazishwe n'inzara cyangwa umubanyi atariye umuntu akajya akaryoherwa akanywa akaryoherwa nibyo bari byiza Yakobo intumwa Yakobo niwe yavuze ngo idini nyakuri ni ukubabara impfubyi n'abapfakazi mu marushwa yabo rero muri iki gihe cyo guhimbaza Noweli nk'abakristo mbwira nk'abakristo mbere n'uwundi wari wowe umuntu yovuga ngo ari mu idini by'ukuri yiyumva gusangira n'impfubyi n'abapfakazi yewe rero muri kino gihe ndi ko ndarondera ibyo nshoboye kuronka umuceri ibiharage umuntu akaba ashyira agafana hariya baba bamaze n'iminsi batanywa agafana abashyira ibitumbura abana murazi ko baryoherwa n'ibintu biryoza imbombo ibizuguti nkaromera ibintu mwene ibyo kugira ngo nshobore gusangira Noweli n'abana nshobore gusangira Bonane n'abashonje nanjye ubu buntu hariho n'ihinguriro risigaye rihingura amata mu gihugu cyacu yitwa Nakiha abarampaye amata ayo mata nsanga yasinda abana bakagotomera bakamezerwa impfubyi rero nibyo ndiko ndakora muri kino gihe ngenda dusangira mu gwaruka n'abakuze mbere n'abariho n'abakuze batishoboye nabo nyine kuko turagenda dusangira narabikoze muri iyi minsi ariko mu minsi iza tuba dufite igikorane cyo gushima Imana ibyo yadukoreye imyaka wose nta kanya tuba dufite ariko n'inyuma yaho mujya mbere kose tuba tukibandanya kwifurizanya umwaka mwiza naho nyine ndoshishikara uko mbese uburyo ndoshishikara gusangira n'imfuzi na kazi yo mu kubashyira ibyo nashoboye kuronka dusangira mbere nditeguye no kujya mu bitaro hari abaja mu bitaro bakabura n'ababagemurira nditeguye no kujya mu bitaro bukeye bwa sane kugira ngo ashobore ngende ntatetse ndabagemure ngemurira abari mu bitaro byose dusangira agoseri umuceri mubazi ko ruguru basanzwe banabukunda n'akanyama hari n'ubwo ari umwaka atari y'akanyama nzorondera murazi ko twahezagiwe bamaze iminsi banenka izo mpe bamaze iminsi bankati bama tuzosangira ko mbyeke tugende dusangire n'abo bari mu bitaro nabo nyine ndabifite umwaka mwiza abaduba bajyanye ku bitanda by'ibitaro.
Uyo rero yari umutambukanye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Denise Nkurunziza aho yari ko aratanga uturorero tw'ibyokogwa muri iki gihe abatari bake bugarijwe n'ubukene. Yavuze kubijanye no kuja kuramutsa abantu ku bitaro gukora ikindi kintu umuntu atarasanzwe akora nk'uko mushinga nahe nzoje bwami yabishikirije kunezererwa mu bundi buryo budasaba uburyo bwinshi nko kuja gutembera ku kiyaga Tanganyika kwereka abana imbibe zihuza Burundi na Kongo nivyo yakoze be n'umujyango wiwe. Muri mu kiganiro rero muri sanga kwiragijwe rya Amerika isaminanire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda aho turiko turaganira kubijanye n'akamaro ko gusabikanya no kugerageza kwiyumvira ubundi buryo bwo guhimbaza iminsi mikuru yo kurangiza umwaka hatarenze gukoreshwa uburyo bwinshi. Nkuko bamwe atari bake muri mwe mwari mwumvise umurongo w'umushinga nahenzo je bwa Mikelange ntiwari umeze neza kubera yari mu rugendo ariko twategekanyije kuganira kandi n'umushinga nahe Adolphe ntibasharira umushinga nahe ntibasharira arakorana na n'umushinga nahe nzoje bwa Mimuki mwishira hamwe tubiyage umushinga nahe Adolphe afite imyaka 65 yaratiwe mu mushinga nahe yakoze ubuzi butandukanye akorana n'abanyagihugu n'umwanditsi n'umukinyi kandi muri ayo ma theatre twa twababwiye n'ama cinema rakinamwe nayo nyene mu bintu bikurikiranira hafi imico kama y'u Burundi arabizi neza. Reka tumwakire mushinga nahe Adolphe turabakire mu kiganiro muri sanga. Alo mushinga nahe Adolphe? Adolphe ntibasharira muratwumva? Ndakeka ku murongo atariko ariko turamwongera ko mukanya reka nkuko mubizi iki ni kiganiro gihe ijambo abanywanye biradijwe rya Amerika reka tuje ku murongo twakire bamwe muri bo duhere kuri Désiré uranyumva?
Ndabumva.
Niriwe neza Désiré. Niriwe neza.
Niriwe neza. Mhm. Ndagutekereza.
Mhm.
Ni kuri abarundi twabye dusangira kabisa na gahe sibyo kandi kuva kera.
Mhm.
Ndagwa kutufatiye ku bukene buri muri iki gihugu.
Mhm.
Kembona izo kuvuga yuko dusangira ko tujye kwigishwa mugabo mu bisanzwe ni bagaye uko bo banda bagateza imbere uburimi n'ubworozi.
Mhm.
Ubukene bukabanza bukava mu gihugu. Abanyagihugu bakimbura bagasubira bagasangira nka kera kuko na kera barasangira ibyo bimbuye amasaka n'ibindi.
Mhm.
Mugabo ntakoze ibintu bijya byatsinze ngo bace bavuga ngo iminsi ni kuzagira ibyo kuzibyakira. Naho nyine abo bavuga ko bajya gutembereza abana ku Matanganyika. Nabifise yabafise ibintu byinshi kandi bashobora no kubatembereza none nk'umwana wari kwa
ariko ngaho n'abari i Bujumbura Désiré abo n'abari i Bujumbura kumbure mu gihugu hagati bashaka gukora ibindi bintu
yego bashobora gukora n'ibindi mugabo urumva niki gifite icyo kibazo cy'inzara.
Mhm.
Urumva biracyagoye mu gihugu cy'u Burundi kandi kimwe nacyo n'osaba leta cyane cyane.
Mhm.
Yongereje imisoro bashyira mu muntu mu buri nyine bworozi amahera amafaranga y'igihugu.
Mhm.
Kuko namahera make cyane bagume byo bashyiraho ahubwo baranayagabanya aho kuyongera ko kandi abanyagihugu baguma bazira kandi abanyagihugu batunze n'ibirimo n'ubworozi barenga 90%.
Mhm.
Ugatumira nabo bashyira amahera make kandi arenze itunze abantu benshi.
Mhm. urakoze cyane gose Désiré kuri ico cyumviro. Reka twakire na Pacifique. Pacifique uranyumva?
Ndakumva.
Mahoro neza Pacifique, muduhamagaye muri?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Shikiritsi kibazo canke cyumviro, umutumire wacu turize ku murongo ku murongo mukanya.
Kina nagomba kuvuga niko ibi bijyanye n'iyi minsi mikuru aho usanga ubukene bukunda kwama gupfu kwa cyane cyane mu iki gihe. Ariko rero nubwo bivugwa mu iki gihe nticyo tuma yuko ubukene buje byotuma abantu baca bangana, kuko wasanga mu minsi ya kera nk'uko umushinga ntaye yabivuze, wasanga nk'aho i Bujumbura abantu bagenda kwishimisha cyane cyane hariya ku kiyaga cyangwa abandi bagahurira ku bubare bakaganira, cyangwa ugasanga na mu myaka nyine iheze ugasanga iminsi mikuru ije, ugasanga abantu haruguru barashobora gutegekanya nk'agakanwa kuvuga kajya kayoga k'igitoke cyangwa ibindi bagateka, ugasanga abantu baragiye baragemuraniye barahuriye ahantu barayahatse, mukaba gusuye umwaka banga bitabonetse, mugabo naho nyene byoshobora gushikana naho nyene babyiyumviriye muri bike byo babihari bagashobora gusabikanya n'ibyo bike biba bihari, umuntu agatumira inshuti n'abagenzi gusa badasesaguye. Mugabo rero nca ndaba muri bijya nyandiko namye mbona yujya shirahamwe bijyanye ujya tegura rya shyirahamwe bijyanye no gukina no kugarukira imico y'Abarundi. Aca rero ni ndaba ku bijyanye n'imico nk'ubu uyu imico urabona yuko menga nk'imico y'u Burundi menga iriko iragenda izimira. Aca rero nibaza nk'imico izimira urabona hariho nk'ibintu usanga twigana abanyamahanga nk'imyambaro ibindi nk'imvugo ugasanga ikirundi tukicanga n'izindi ndimi nk'igiswahili n'igifaransa ugasanga ikirundi kiracanganye ugasanga twiganye imico y'amahanga. Haca rero nibaza ati mbega by'ukuri hoba mu izo nkino hoba harimo ibyo gutegekanya ku bijyanye no kugarukana umuco w'u Burundi cyangwa hoba hari nk'ibindi baba ariko baravugana n'amashyirahamwe cyangwa bakavugana na leta kugira batsimbataze umuco w'ikirundi koko wongere kuba nka kera, aho wasanga kera umuco w'ikirundi wasanga ukomeye kandi ufite amahame ameze neza kandi wasanga ari mwiza nk'akarero nta kijya nyine twavuze cyo kujyanye no gusangira gukundana, wasanga imico y'ikirundi ari hari uko wasanga kera abantu baratumiranira nk'akagwa k'ubuki utundi tunda akayoga k'amahonda amashyaka bakavuga ijambo ugasanga biraryoshye cyane muri iki gihe cy'iminsi mikuru. Mbega ibyo byoba harimo ibyo baba bariko barategekanya nabo, icyo rero nicyo nabagije uwo w'iryo shyirahamwe kugira ate kuduha umuco yuko by'ukuri twogira umwizere yuko umuco w'ikirundi wokongera kugaruka nka kera.
Urakoze cyane. Yego, ndabwiye ko umushinga ntahe Adolphe ntabasharira yagarutse ku murongo. Amushinga ntahe Adolphe twa mutumire wa mbere twari dufise ya Désiré yashimitse cyane ku kuntu leta cyane cyane yoshira uburyo mu guteza imbere uburimyi n'ubworozi kubera aribyo bisanzwe bitunze abantu benshi mu gihugu. Cyari cyumviro yashikirije kumbura yashobora gushikiriza icyumviro cyanyu kuri icyo yashikirije. Pacifique nawe yashikirije ati ubukene ntibwo tuma abantu badasabikanya, wewe yabajije ati mu ishyirahamwe ryanyu hari ibyo mukora nk'izo nkino zishimika cyane cyane ku kugumya imico kama y'igihugu cy'u Burundi.
Ego nakurikiye abo batumire bandi abo bavuze. Urumva imico y'ikirundi niyo twateza gushira imbere cyane, nkaho yavuze ati ibyerekeye uburimyi n'ubworozi kuva kera narindi Burundi nibwo bwari butunzwe n'uburimyi n'ubworozi mbere yuko mbere haza n'ibi bintu by'abanyamahanga. Hanyuma rero barakora iminsi mikuru, mugabo umunsi mukuru wose wamufise intumbero ibyerekeye nk'igihe cya kera umwami yagiye ibintu z'umuganura hajya bavuga tumwe rubyiruko rugakwira hose, yaratuma ko abaganwa bavuye mu ntara zose z'igihugu bagahurira nk'imuranda izahakorwa Jesio narindi, mugabo barakora ibintu aho baciye hose bakagenda babakira abo baganwa, kugira bagenda n'amaguru nta n'imiduga yariho. bagaheza bakabazimana nabo bashitsibuganwa bakagira ibintu by'ibikino bagahiganwa hanyuma umwami rero umwami agaheza kavuga ijambo agatanga umwaka ku barundi bose hanyuma bagaheza bakabatera imbuto tuvuga bati batera nk'imbuto y'amasaka kandi babigira muri iki gihe nyene turimo nko muri uku kwezi nyene kwa Kigarama kugira guhera ibyo rero urumva nk'uwo yavuze ati by'uburimyi n'ubworozi ni byiza kugira ngo umuntu agire umunsi mukuru mutwe yarondeye mu byiwe avuze ati leta yokomeza uburimyi n'ubworozi genda ngo nyaga n'abantu nari nabo tubone tuganira ndababaza ibintu byerekeye iminsi mikuru mbega muyiteguriye gute ni ukuri barambara ko biteye agahinda kuko ubu abantu barashonje rwose barashonje kera zaba no ku ntara zaba no ku ntara aho abantu bakunda ibintu by'akaboga kanyama barafata nk'iminsi mikuru abantu bagaja hamwe bakagiye bagaterateranya amafaranga avuye mu byimbugwa byabo bakagenda bakagura nk'inka impene igitungo gihe bashobora kubaga bakica bajya hamwe bakicara bagasangira hanyuma bakaca bavuga ijambo aho babaganye nk'akagwa kabo bagaca bavuga ijambo mugabo ubu rero twari turakari ubukene hariho ibintu byatangwe kubatandukanya ugasanga ibi bintu by'imigambwe ugasanga ntibakivugana bavugana neza ugasanga ibi bintu urumva ibintu ugasanga byarononekaye
nibyo bitandukanya abantu kurusha ibindi
ugasanga birabatandukanye cyane cyane nk'ibi bintu by'imigambwe n'ubu bukene kubera amatongo yaraze kera abantu bari bakiri bake bagaheza bakimbura ibikwiye bagaheza bagasangira nabona ubu hasigari umuntu wese ni satundu twanje arunka gusa utwafungura nabiwe mugabo
ego turashobora tureka twakira abandi banywanyi ku murongo bafise ibazo n'ivyumviro kumbure urashobora kongera ko mu bibazo vyabo reka twakire na Gilbert uratwumva allo Gilbert uranyumva
ego
ndakeka Gilbert telefone yiwe Gilbert uranyumva
ego nagenda bumva
nduzijwe Gilbert shikiriza ikibazo n'icyumviro majambo make cyane
ego nagize mwiriwe
mwiriwe neza
ego munda mugeze mutumire
ego arakumva duga ku ijambo
ego ama geza n'icyumviro natanga ego n'ukuri n'isi mikuru abantu benshi barasesagura nawe dusoma kuri page yanyu ya Facebook aho mwarimu azanditse
wi turakumva
ego ama navuga ati nuko abantu bari bakwiye kuraba ukabanza ukaraba iwawe inkene bimeze ava yuko ufatishe nuzo cyo kuba oja hamwe n'abandi kuryoherwa ukabanza ukaraba uburyo ufite n'inkene usize urugo hanyuma rero ugaheza ugafata intumbero yo uvuga ati reka nkoreshe uburyo bungana uku anatandate uvuga ati ejo ntagire nkuri iki gimbi izohavura bitera wishinze kuryoherwa
urakoze cyane
hanyuma hanyuma bo nagirangire ko n'ukuri manura nk'abarundi aho na iminsi turimo hariho urutuba rwinshi iterwa byarumye n'ukuri ibintu iminsi tugiye kutumera nabi ubwira ibiciro bigenda biraduka naho umwanya umwe bavuga ngo leta ngo niyo yabitumye ibibazo yuko atari leta yabatumye izuba ryaka ariko nukuri barabe aho bageza
ego urakoze cyane urakoze cyane Gilbert ego reka duha kanya n'abandi bashikiriza ibibazo n'ivyumviro twakire Alexi uranyumva
ego ndawumva
ego mwiriwe neza Alexi tuka ku ijambo
ego namahaje na goba nshikirize ku byerekeye iryo shyirahamwe igejwe gutsimbataza imico mu Burundi kubera yuko abarundi nka twege turi kure cyane rwose usanga imico yaratitutse mu gihe batuzaniye nk'umwavu w'ikizungu
kure no kuvuga uri hehe
eh
uvuze ati abarundi bari kure uri hehe
mucanguzo muri komune Kigamba hano nishinge kuri frontiere ya Tanzania urumva yuko busimbataza iyo mico kubera abanyamahanga batuzanira uwo mwavu w'ikizungu bakatubura amahera yo kugura baca ubukene bwacaguma bwiyongera kubera n'isi yaratitutse ahubwo tsimba taza kugira batange ngibitungwa kugira natwe abarundi tuwe hakafu nyene kama apana iyo myavu y'impuze nyayikizungu hanyuma kusabikanya naho muri no misi mikuru naho abari ubukene abandi dusanzwe dufatanye munda utwe twose twose turasangira hanyuma by'ugusesagwa nayo ngo ku misi mikuru ntawo casesagwa ngo ateyibagira kazoza kubera inda uyibwira ibyo wayirahije n'ibwira ibyo wayihaye.
Urakoze cyane Alexis. Ekaduha kanya n'abandi reka duha kanya umutumire abanza ashikirize ivyumviro ni yishure n'ibibazo byanyu. Mushinga nahe Adolphe duga kwijambo kuvyo Alexis na Gilbert bashikirije.
Hari wavuze ivyerekeye ibindi kuba ngo si leta ibigira kandi naje ndamushikiye kubera uruzuba si leta ituma haba uruzuba canke haba imvura nke mugabo abarundi bateza kubimenya kuko ubu icyo nubwa ni nka leta twavye nko mu ntara ya Kirundo niho hariho bya biyaga bimwe bya biyaga by'inyoni bavuga nta buryo bushobora kwiyumvira ukuntu bufata nkajya amazi ya bijya biyaga agashobora gukoreshwa kugira ngo kuko hari akari uruzuba rwose bashobora kwimburira abari hasi na hafi ajya amakomini akunda kumererwa nazi hariho na abavuga ibintu by'umwavu cyangwa ibintu byo kuronka ibitungwa umuntu iminsi yose kuzera inzi ahavuga n'ukuri abarundi araho twiyibagirwa mu bintu byo gusesagura urwagwa rugiye mu kabare nta na rimwe rusubira inyuma cyangwa ngo barusese abantu barafise ibintu bagira bakiyibagira bo nyine wamusanga nk'aho hantu avuze za ntanguzo zahehe uhaciye usanga ububare bwuzuye abantu babore mu marabara muri iyo minsi mikuru ariko bakibagira yuko bariko bararya umuhe mikono bivuga kuko iminsi mikuru irahera abantu bakabandanya bakaca batangura gusonza kuko babasezagwe byinshi ubwa mbere hoho basesagura uburyo buke bafise hanyuma bagasesagura umwanya ujya mwanya wo kugenda kuburegwa kugira gute ujya n'umwanya bariko barakoresha ibindi hari n'abasesagura rero n'amagara yabo kuko iyo minsi mikuru harabusanga ibasigamwe imvune ugasanga hari abaca bajya mu bakomereka kubera ibisida bo bagize hari abashobora guca bajya mu minyororo kuko baba bagwanye kubera abanywa ibiyoga byinshi mu minsi mikuru ugasanga amagara yabo asigaye amagara yabo baca bamererwa nabi kajya kwa muganga iyo miti yo kumuvura ibyo byose abantu rero bateza kuba uyu munsi mukuru bakamenya bakigerera nibyo nubona nobanura.
Murakoze cyane Alexis yavuze icerekeye niba hari uburyo mushira mu uretse izo nkino uburyo ngo wamushira mu gutsimbataza imico Kirundi kumbure yashatse kuvuga ko nk'uko bijanye n'umwavu abanyagihugu bakoresha ko batokoresha ivuye hanze hari uburyo ngo wamutegekanya mu gutsimbataza umuco w'igihugu uretse inkino
ibyo hariho amashyirahamwe yigeze kujya aratanga nk'ibintu by'impene hanyuma bagaha impene nk'umuntu hanyuma akayibangurira ikabyara ivyo twabishize mu bikino byacu izaye hanyuma bakajya barahanahana nk'iyo mpene ugasanga zaratwiye ku mutumba mugabe cyari kibabaje ni uko twagenda kuraba ahantu zamaze kononekara ugasanga iyo mpene bayitanze uwo muntu yayiriye yayishoye akayirya urumva bazibiye n'inzira z'abandi muri ibyo bikino tugira rero turerekana neza ko ikintu kiramutse kironze ukibungabunge ku neza y'abandi kandi ibi nka bijya bintu byose bije kuko mugenza watunze nawe ubutunze ntukamwononera ibintu byiwe kugira ngo kubera inzigo cyangwa ibiki urumva rero nibyo twajya turabishyiramo rimwe na rimwe mu bikino ari byo bivugwa mu maradiyo ari byo tujyana ku kibuga nyine kwerekana ngena ibyo bintu byifatamo kuko hari n'abaca bavuga ngo mbega hari nk'abo tukinira ukajya bumvagira ngo mbega ko umuntu abamenya ni byo njyenyine nagwishije nk'iyo mbene n'akarorero urumva abonye ko baje mu mutima kandi n'abandi bakamubona nabi akavuga ati wagize nabi kuko yari wabujije ko abandi bazoronka mu nyuma.
Murakoze cyane. Reka twakire na Ernest uranyumva uduhamagaye uri he?
Ndabumva cyane.
muri Uganda muri Kampala.
Mhm.
Ndiye cyane avuga abantu mu minsi mikuru.
Mhm.
Arije wibagirwa yuko ndi mwaka utaha mboga nyuma yaho buzima bwawe bukomeza. Bagaruka ku bantu cyane cyane mu minsi mikuru usanga bakoresha imitungo myinshi ngo bari kwishimisha. Bakibagirwa yuko cyane cyane nko mu kano karere k'ibiyaga bigari itangira ry'amashuri mu kwambere abana bakeneye kujya ku ishuri bakeneye amakayi kandi n'umuryango ugikeneye kongera kubaho. Abana asaba nk'abo bantu ndumva hari impanuro wenda babaha mu byo byabafasha. Ikindi nagaruka hano ku bantu batwara amamodoka nabo babanguye cyane ngo bari mu minsi mikuru nabo polisi ndiyumva nayo yakoza umurego mubi mu gucunga umutekano mu muhanda.
Urakoze cyane rwose Ernest kuri ivyo vyiyumviro. Reka duha akanya mutumire akwishure iciyumviro n'ikibazo cawe. Mushinga na Adolf.
Nkibavuze byerekeye imodoka imiduga. Abantu hari abantu bagomba bagira ngo nukuryoherwa bagagenda sancane nkaha mu ijoro majoro bagira ati nawe duhura ni twetwe nyine nko kubuna ni harakunda kuba amasanganya menshi ugasanga cyane cyane hari n'abana busanga ababyeyi batize imiduga cyane bakayibiba ukabusanga mu gatondo na marira gusa n'ibintu bibabaje. Ibyo rero yari kwavuga rero ni polisi cyangwa n'abana n'ababyeyi rero natwe rw'ababyeyi cyane cyane abo bafite nk'iyo miduga cyangwa bafite n'ubwo buryo bugerageza bagacungira neza abana babo kuko ababyeyi twategereza kuba hafi y'abana cyane cyane muri ibi bihe byoye hajya bababwira ko bajya gutamba bajya kugira gute hajya habamo amasanganya menshi habamo n'ingeso mbi zindi zose bumva baraburewe ashaka kutajyamo n'ubusambanyi akabajyamo n'ukugwana ku basore bagikomeye bagifite ingufu. Ibyo byose ni uko muri iyi minsi mikuru buharaba ababyeyi b'abapolisi eka aba bantu bose bakuze babona bagejwe igihugu bakava hasi ngo ibyo bintu ntibibe. Icyo yavuze nabo biyibagira abantu bariyibagira erga umunsi uheze umwaka cyangwa umunsi mukuru wa Noheli cyangwa umunsi mukuru wari wose uramenya ko ejo hariho. Hari uwavuze ati inda wayibaza icyo irarije wibaza icyo wayihaye hanyu aho abantu boteza guca ubwenge bakamenya yuko zibasiye kujya gufata amadeni kuko abantu barasonza rwose cyane cyane nk'abajejwe n'imishahara yabo agira ngo ndamaze umwaka agafata agashahara ke ugasanga yagakoresheje mu bwo buryo bwo kwinezereza umunsi umwe gusa cyangwa ijoro rimwe ugasanga agiye mu madeni azoriha wadutse atangwa kujya kuronda amadeni kugira ngo ashobore kubaho. Abo bantu rero nibagabe babireke ibyo bintu n'uko nacyo bimaze.
Reka twakire Leo Cargo uratwumva?
Ndabumva neza mwiriwe neza ndaho ku ishuri rya Amerika mbifurize no gusozera umwaka wa 2026 mu mahirwe no mu mahoro no kuzotanga urundi wa 2017.
Urakoze cyane rwose Leo Cargo duga ku ijambo.
Ego ndashima cyane impanuro umutumire ari karatanga kandi nkumva neza ko ari impanuro zikwiye kandi twoshima ariko nkuko nyene bimeze kuva mu mico y'ikirundi umuntu wa iyo asitse ku mpera z'umwaka arashima agashimira Imana tukumva yuko n'uwo mutumira haye agerageza guhanura baba barundika n'abandi bose bashobora kuba bumva ikintu cy'ikinyarwanda yuko bato cyangwa batesagura umutungo wabo kuko neje bazaba bakeneye kubaho. Ariko nashaka kumubaza akabazo gatoyi wige wayi tubiraba hari ibintu natwabanyagihugu na cyane cyane nka ibintu duherereye inyuma kamba tubona tugatangara kumvise dufate nk'ibi abakuru bagenda bakavuga ngo bari mu gikorane cyo gushimira Imana tukabona umenga bakoresha ubutunzi burengeye iby'igihugu bukoresha cyo bye nta ko bari gusesagura bobo bahanura iki ku ibyo bintu ko tuzi umwe rw'igikuru rwakwira hose. Hanyuma je nashaka nifuriza abarundi bose umwaka mushasha w'2017 bitubere umwaka w'amahoro ukomere ngaho kwitwa ibya Amerika.
Urakoze cyane Leo Cargo duga ku ijambo mushinga na Adolf.
Ego uwo mushinga ntaje kuvuga Leo Cargo nagira nawe ndamwifuriza umwaka mwiza nkuko abivuze abuze neza ko turi gutatanga impanuro kandi ni byiza nawe nyine ngiyango ahari aca bigira nkuko nyine nuko gutari jewe muri bari kwa rabaza
hanyuma yavuze byerekeye igikorane mu bisanzwe umunsi mukuru wese umuntu yemera wese arashimira Imana ati jewe n'ukuri ko maze iki gihe cyose kandi ko dushita hanaha ndashimira Imana akegeranya abo bantu bashobora kumufasha kugira ngo basangire icyo gisabisho kimara namba ari sinzi umenga kimara indwi yose mugabo reki ntavuze nuko jewe ntari muri abo bayitekanya nimba hakoreshwa uburyo bw'igihugu uburyo buva muri amakori yacu dusanga nimba biva muri ubwo buryo ni ukuri byo bari bicane ariko nimba bo nyene kuko nabo nyene n'abantu baronka ibintu bateratiranije ibintu birega bo nyene atari iby'igihugu badakoze mu bintu by'igihugu bagahita bagaterateranya ibintu bakagira uwo munsi mukuru niwe baba babibona barababizi kuko ndazi yuko abakozi ba leta canke n'abandi mu mashyirahamwe muri igihe cy'iminsi mikuru barasaba ikonji twumva ko ariko barinona umwanya basabye ikonji kugira ngo bajye muri icyo gikorwa ni ukuri nk'ibyo bari bibi mugabe igihe yoba ari ikigega cya leta gitanga ubwo buryo numva yuko bitoba ari byiza cyane bitoba ari byiza na buhoro mbere ndabivuge gutyo kuko ibyo byokora iyindi migambi yo mu gihugu
yego urakoze cyane ntavyo tuzi niba ari uburyo bwa leta cyangwa uburyo bw'abategetsi baba biteguye kuri icyo kibazo ndumva atanyisho tugifitiye reka twakire na Gérard uranyumva
kome ndabumva cyane ntanguye kuramutsa umutume ndonga namwipfuriza umunsi mukuru mwiza wa Noweli na Bonane nkaba nipfuriza umunsi mukuru mwiza abarundi bose n'abari hanze bagorewe mu akambi y'abatesheje izabo hamwe nibagiye n'umuryango wanje papa na mama hamwe n'abavukanyi ba muri komine Rumonge ku musozi Muhuzu murakoze kumpaye ijambo yakomeye umutumire numvise ko ari umuntu asigura ibintu byinshi ndashaka kumubaza urabona ngaha mu Burundi n'ukuntu igihugu gifise amazi menshi amazi imvura igwa amazi menshi ugacura abanyihugu bya hariya muri Afurika orientale ugacura aba hariya muri za Ethiopia za Egypte za Kenya za Sudani bobo barametrize ikibazo cy'inzara n'ikivugwa iwabo kandi uri kuraba imvura igwa iminsi mike iwabo nibaza nawe nk'aho iwacu iyo politiki yo kuraba ukungu abantu boteza imbere ikidega yo mu majyambo make y'umuntu ashonje nta jambo afise mu majyambo make nta jambo afise rero nkasaba nk'abantu babawigeje ko iyo ikintu kibazo n'ubuke uburimyi bateza imbere uburimyi ngaha mu Burundi twe macu dufise inzara urabona nk'ubu ibintu byose byaduze ugasanga ikibazo ati none kuva ego mbego kuri nta kubidehamya amwe by'uko baguma bagwira kandi nk'abakebe n'abarundi nabo baguma bagwira ukuwe n'ukuri isi y'Uburundi n'ukuri tutemwe n'ukuri turatamera nabi rwose urabona isi ntiyaguka nkaba nk'ebuye n'abarundi bose bariko baranyumviriza cyane nabo n'ukuri nshya nyine abayabitse bose aho politiki n'ukuri tujye bagabanya imbyaro n'ahandi hoho n'ukuri uwo murindi ukaguma ubwendu kuwunge sindababeza n'ukuri abarundi turagwira gute ubonye ati miliyoni cumi n'ibiri birahagwa rero tukaba nk'abantu babigizwe n'ukuri abantu b'incabwenke abantu babyize bazi kuri planification y'igihugu n'ukuri barabiha ikintu bakirabe vraiment kirebaye nayo ko inzara harya umunyagihugu wese ashonje haza nk'uwo muntu ukenyeza umutumirwe nyine none iryo shyirahamwe ryiwe riri mu ntara zose ko numva azeze kwigisha ziriyoka iri mu ntara zose cyangwa yarafise intara zimwe zimwe atarashikamwo murakoze
urakoze Gérard utarava ku murongo washikirije ibyumviro byiza cyane washikirije yuko uburemyi bwotezwe imbere kuvyarira ku rugero muri iki gihe none wewe mu bihe nk'uko bivuze bitameze neza ku bijanye n'ubutunzi wewe utegekanya guhimbaza umwaka mwiza gute
ekome ndahaduka ndi kunutse ndihindukwa y'umuryango mugabo ndasindasindira ndo simira kwa umuryango mugabo uri kwaraba uri kwabaza hirya no hino nabaza ati nk'umupapa jinke ndeko ndavuka muri famiye ugasanga ati agahene karabagwa ugasanga abantu baranezerwa mugabo ndiko ndabaza nkabaza nk'umutama nkabaza mama nongera ambwira ati demasi cyane ati si biri kumwe nka kumwe kwa kera wasanga umwana yidagadura
ariko muzaba muri kumwe mu muryango muri make
sa
muzaba muri kumwe mu muryango muri make muhimbaza umwaka mwiza
nzogerageza no kwisimbira kuri umujyango w'unabi nuko ibitagoranye nubwo buri kuri bitagoranye bema gusangira umunsi mukuru umwaka mushasha nuko imirwe no umujyango n'ibintu bita ibintu biryoheye kuko
no kusangira
ubu amatike yatuze
birumvikana Gerard birumvikana urakoze cyane urakoze cyane Gerard reka duhakanya umutumire mushinga nahe Adolphe kuri binyene Gerard avuze yatanze impano zitandukanye ariko nagaruke ku kibazo cireke abashinga ntahe nibo cyane cyane akenshi usanga bafise ibyo twavuze uburemere pression yo kugira ibintu bihambaye kuri uyu munsi bo impanuro bahanizihe nk'abatware mu rugo
abashinga ntahe ari abatware mu rugo njya ushaje kuvuga nyene urugo ndushaje kuvuga umushinga nawe yati
yego nyene urugo
ugombye kuvuga nyene urugo
yego
nyene urugo afise uruhara runini cyane muri bene ibi bintu kuko ibintu byose niwabiraba niwabitunganya afataganije n'umutanse wiwe kuko no mukuragana babivuga ko bafatanya byose mu mvugo no mu ngiro aha rero umugabo niwe ateza kuraba akagerera kuko ndazi ingo nyinshi uraze nkaha no mu gihugu hagati wasanga nko ku munsi wa Noeli kubunani abana bambaye agahudu gashasha keza aga umufatsi nakaba yaguriwe agatenge keza cyane iyindi mbuzu nziza kuko je no bahanura nuko boraba akagira ikintu kiramba nk'iyo mbuzu yayiguriye umwana cyangwa umufatsi n'ibiwe ikintu kiramba mugabo ntaje mu bintu ngo twarimbuye reka dusesagure reka tujye kuraba ibintu ibi n'ibi akajya mu bandi ngo reka tunezegwe amagara abantu duhereke dutambe udufaranga yari afise mu nzu agasohora hanze ngo nibagire gucyatumira abantu dutambe tunezegwe kuko ibyo bintu azosubira kubyicuza mu nyuma urubanza rubaye ruvuye ukubunani mugabo nagira nduge kuri ibi bintu uyu mushinga nawe Gerard avuze ni ukuri avuze ibintu by'inkoramutima rwose aravuze ati ni kubera iki twebwe abarundi twama mu nzara kandi mburigwa amazi ari utambuka ngaha muso tugasanga hariho amazi utanga ukundi usanga hariho amazi ubwa mbere ho yicara avuze cy'uko turiko turagwira abarundi turagwira uburyo buteye isoni buteye ubwoba ugasanga nujya muntu ari mu ibarabara yicaye ararezwa umwe ariko aramwusa ubundi nawe amusize ngaha yamukurikiye ibyo aho nimba ko abantu babijejwe bariko baratwumviriza ugasanga ibi bintu abana babyara ugasanga umupfasoni wo mu rugo ariko arabyara umwana wiwe ariko arabyara bariko barahiganwa kwirikiza kandi atagiye mu rugo atagiye abana bava mu mashuri benshi basibinje amashuri kubera gutwara inda bageze mu mashuri y'intango ibyo byose ni ibintu biterwa guhagurukirwa n'ababijejwe kugira ngo barariko ntubugabanye hanyuma rero hari ukundi rero aho mu misozi ibyo bintu twama tubona bibabaje cyane birabaje kubona mu mirima ugasanga hariyo umugore gusa abakenyezi nibo bari mu myonga abagabo hariyo intare abyuka afata agakofero agashyira ku modoka agafata agakona akagenda kurabiyo zahiye ku mabare ibyo bintu birababaje rwose none wewe ayo maboko y'uwo mupasoni abiri azogaburira urugo rwose gute ugasanga iruhande y'inzu harameze ibyatsi abantu barahanura bati tera imboga gira ibinini ariko abantu ntibumva urumva rero niba umuntu abasize ku mukazi bakajya ngo ni uburenganzira bwanjye n'ibiki n'ibiki wumburiza iki n'iki urumva rero abarundi na twebwe turakwiye kwikebuka kandi abategetsi bagashyiramo aho gasure kugira ngo abantu bajye ku murongo bamenye yuko wowe usanga nkawe ukabare ega bene iyo yitwa umusuma yiba amagara y'uwundi muntu arako atahaborewe ashaka ibyo afungura kandi nawe atakima kimwe yinjije uwo munsi arindira gusa yuko byera kugira ngo ashobore ajyane mu kabari aho rero ni ukuri aho arakwiye ko abantu bumva hasi tugaca ubwenge n'urugwaruka ruri ku bakuru babona naho ruheze amashuri biva mu icyo rukora ntibatinye ibikorwa bagaheza bagakora utuntu bagatera nk'izo mboga bagatera ibyamwa abantu leta yama yasemera ibintu byo guturiza imisozi imisozi ugira ngo niturirwa n'abandi n'abantu bari ngaho uturiye umusozi ucucika ubugaragwa hariho imisozi twama tuzi iminsi yose leta yagerageje amashyirahamwe mbuza makungu yafashije kugira ngo batere ibiti ari byo bicabizana imvura
yego cyane
ya masha iminsi yose
yabaje
gose barundi twadukuye ko twikebuka
yego cyane urakoze cyane gose mushinga nahe Adolphe kuri ico shikirize cerekeye babiri baruta umwe mu byerekeye ubutunzi bw'umuryango turiko turaganira kubijanye n'akamaro ko gusabikanya no kugerageza gukoresha uburyo buke mu guhimbaza iminsi mikuru yo gusozera umwaka mu kiganiro muri isanga tuje ku murongo twakira abandi banywanye biradishwe rya Amerika Felix uratwumva gabanya radio yawe Felix mu majambo make cyane kibazo cyangwa cyumviro
njenge cyumviro nkise ndakuvuga ibyo kuvuga ngo mu minsi mikuru yeje guhinza umwaka ngo umuntu akoresha uburyo burebure gusumba umuntu umenga agiye turi nziza cyane kubera inyuma y'iminsi mikuru umuntu aca akenera ubundi buzima na cyane cyane aho umuntu ashobora gufata nk'amafaranga menshi akashora nk'ibitungwa agashora nk'inka ihene cyangwa ingurube kugira ngo ashobore kunegereza imiryango mugabo gacusanga ejo mu kwa mbere amashuri atanguye abana bakeneye uburyo bwo kujya ku mashuri buriko burabura kandi byose byahereye mu bintu byo kuvuga ngo ariko aryohera umuryango ugasobanura ikibazo rero mugabo mwacamanura abantu ati umuntu yokoresha uburyo bubayabaye akicarana n'umuryango ari nk'imihana nk'ibiri itatu bakicara bagasangira agasoda hama bagasubira mu ngo mugabo bafunguriye ahantu hamwe batarije gufata ibintu by'umuryango bakabishora mu masoko ngo kugira ngo umuryango uryoherwe kandi ejo mu kwa mbere abana bacyo bajya ku ishuri ugasanga umuntu ariko arakorera mu ruhombo
urakoze cyane gose Felix reka twakire na Patrick uranyumva
yego ndabumva neza
majambo make cyane tuko tuje ku musozo w'ikiganiro shikiriza ikibazo cyangwa icyumviro
je ni cyumviro nashaka gushikiriza mu bisanzwe umutumire ndiko ndamwumviriza yavuze ibintu byiza cyane byinshi yabisiguye nicyo gituma ataba byinshi nza kuvuga ahubwo gusa ikintu nshobora kubona kudasabikanya ibyo twaronze mu minsi mikuru kenshi nibaza yuko biva ku kuba kugutakaza imico n'akaranga ahubwo biva ku bukene kugira ngo tubishike ko n'imico kuyitwigisha ni byiza ahubwo barondera uburyo ahubwo boteza imbere umurimyi umunyagihugu kugira ngo ashobore gutera imbere hanyuma aronke ibyo ashobora gufungurira umuryango wiwe n'ibyo asabikanya n'abo babanye
urakoze cyane gose Patrick
mvuga tuti hanini kugira ngo bigende neza nibateze imbere uburimyi n'ubworozi kuko byonyine nibyo bishobora gutuma umunyagihugu atera imbere
urakoze cyane Patrick ego
turabyo nakime gishoboka murakoze
ego cyane urakoze cyane Patrick kuri ico cyumviro duhakanya umushinga ntahe Adolphe ntibasharira murantunga ntibasharira umushinga ntahe urashaka gushikiriza akajambo kanyuma wongera ushikiriza rijambo ku byo abatumire bijwi abanywanyi biradijwi rya Amerika bashikirije banyuma muzo wamukoze cyane
aba batumire banyuma izo bashe gushikiriza n'ukuntu uwa mbere wewe yari nk'impanuro nawe nyene yatanze ati ni byiza ko abantu boza hamwe bagasangira mugabo gasanzwe utuntu tubayabaye n'ibi ayo Patrick avuze ibintu byerekeye ati n'ukuri bateze imbere uburimyi n'ubworozi n'ibyo bintu byogira yemane n'ubwa ni ibintu bijya ibindi bibi n'ukuvuga ahari ubwenge n'ibintu bidahaza abarundi n'ibije guca ubwenge ntibabone yuko ikintu cyose bababariye bababwiye impanuro nta mpanuro mbi zonononera igihugu zononera abantu abategetsi botanga nibakurikize impanuro bababwiye ati zinduka ku gikorwa muzindwe kuri iki tunganya ibinini gabanya imbyaro naho turima tukanganya gute irigwirana ry'abantu turazi ukuntu rimeze ntibashobora nibegera abaganga hariho uburyo bwinshi bwo kugabanya inzara babyare baraze biyumviye urabona nk'umuntu usanga adafite n'agatungo kangana n'inusu y'ihegitari ugasanga afite abana 8-9 urumva nk'abo bana nabo azobashira hehe abarundi nibaca ubwenge rero biyumvire bakurikiza impanuro baronka hanyuma bakura amaboko mu mbuzi nicyo gituma mbona ko jewe abantu cyane cyane kwigisha rwose abantu bakamenya no kubaha ibintu gusa kuko abantu duze tubana abantu benshi bidutsendera mu mizezi zuge nubira kugira ibyo bikino
batubaza
mu mutuzaniye nireme ko tuwazaniye uwo mutwe
tubigishe
bace bagenda babikora iwabo
murakoze cyane gose murakoze cyane gose Mushinga nahe Adolphe ntibasharira turabashimiye. Turabashimiye cyane gose mushinga nahe Adolphe ntibasharira mu kwitaba ubutumire bwa kino kiganiro mu gutanga impanuro zihambaye cyane gose zo kudasesagura kandi no gusabikanya muri ibi bihe bitoroshe. Mwakoze cyane namwe mwese mwaduteza amatwi mu kiganiro muri sanga mwari kumwe na Oriane Tangishaka.